intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe ikiganiro cy'uno munsi gishimikira ku ifatwa ry'abaganga batanu yagizwe n'urwego rw'iperereza bazize ko basubiye icyumviro cyerekeye uburenganzira bwabo kuko imishahara y'abaganga yo kwisununura. Uwundi agira gatandatu arongoye sendika y'abaganga nawe gushika kuri uyu wa gatandatu abamwegereye bemeza ko batari bwamenye irengero ryiwe kuva ku wa kane uheze. Ibyo bimeze gutyo mu gihe yaba umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganji w'amagara y'abantu bamaze gushikiriza ingorane y'uko hari ubukene bw'abaganga harimo n'abanonosoye ubuhinga bwo kuvura indwara zimwe zimwe. Baremeze yuko biva ku baganga bajya gukorera mu bindi bihugu kubera ko hoho bahembwa imishahara yisununuye cyane kurusha iyo baronka mu Burundi. Nk'uko muza kubyumva ihagarika ry'aba baganga riraje ishinga ugwaruka bari muri kiganiro muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Dafite ijambo.
Abo baganga nk'uko bivugwa n'urunani rw'amasendika yo mu gisata cy'ubuvuzi hari abafashwe bariko bararangura imirimo yabo muri ya bukuru bicegera cy'urongoye ubwo runani.
Akazi kayo karabangamirwa aho bakora mbere nari muri abo hariho n'uwakuwe ku kazi. Nibaze abarwayi bari bamurindiri yari ateze kuraba agaca agenda n'uwoba akakumusubira ataraga na cyane cyane umukoresha wiwe gutwara umukozi ari ku kazi umukoresha atahageze ngo abimenye n'ibintu bikwiye kugororwa rwose.
Kuri iryo hagarikwa ry'abo baganga gushika kuri wa gatandatu nta mutegetsi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yari bwagire icyo abivuze ko
ubwo ubisha tuti niwo ubamwo aju mukuru izira kumutuka ikizira kumubwira ukuri ukakumuta kuvuga uzo ugaragaje.
Uyu n'umwanya w'ugwaruka. Clarisse ari mu Bubiligi ati ugusaba ko uburenganzira bw'umuntu bwubahirizwa mu mategeko nta kosa riri mu byo tuma ubuzima bwiwe butubahirizwa agatagwa no mu mvuto kubwiwe ibiganiro n'ibyo byoshigwa imbere.
Jewe mbona Leta y'u Burundi iri kurimaramaza iri kurikura agashambara kuko gutoteza abaganga bakibari basigaye ko murabona benshi bagiye kuronderera ubuzima handi kubera umushahara bahembwa ari mukeyi baragiye bamwe bari mu bihugu bibanye abandi abenshi baragenda mu Bufaransa ku murindi munini. Rero uwo muganga yari yarihanganye akagumaho yitangira Abarundi yitangira igihugu uno munsi akaba yariko asaba mu mutekano ntangere atarinze no guhagarika akazi akaba yariko asaba gutunganirizwa ivyo amategeko amurekurira kuko babisabye mu mutekano ntitwize tubona bagumuka hama bakaca icyo babona bokora ko bari kubahereza mu busho ko ari kubanyuruza bona ari kwimaramaza kwa Leta yacu kwa Leta y'u Burundi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yarakwiye kuhamerera amagabo kavugira igisata twara kavugira abaganga batwagwa muri ubwo bushikiranganji kuko n'ubuteza urubwa igihugu sinzi ko ari kubera ko bobo iyo bagwaye bakuru baja kwivuriza hanze y'igihugu bariko barashaka ko umunyagihugu mutonyi wataronka uburyo bwo kuja kwivuza bego umunsi bugira buvuga ati turahagaritse akazi twese umunyagihugu mutonyi azoba abaye wanze ko atazoshobora kuja kwivuza hanze y'igihugu. Hari umunyagihugu no munsi no kugura paracetamol bimugora o azohava avuga ngo mu Burundi bahagaritse kuvura ndagiye mu Rwanda azoshikayo gute. Rero ngira ngo iyo baraba icyo bakora bo baye abandi babanza bakiyumvira umunyagihugu ntibaba bakunda abanyagihugu koko babanza bakiyumvira umunyagihugu mutonyi kuko niwe amaze kuragwa mu ngorane zose barabikura bagakora mabi hagaruka kugwa umunyagihugu mutoyi. Rero je nari mbona leta yogerageza uburyo bwose bakaganira kugira ngo baganga abo bakibari basigaye mu gihugu aho kubahereza mu busho aho kubandanya babanyuruza babatoteza bari bakwiye kubumviriza bakabengenga ahubwo kuko umuganga ni kirumana mu gihugu.
Neto ari mu Burundi atabaganga iyo bashatse kuvuga akababakiye umutekano n'uburenganzira bwabo ntibari bakwiye gutotezwa.
Turamaze umwanya utari muto twumva abantu bariko baranyuruzwa bakanyuruzwa mu buryo umuntu adashobora gutahura. Ibyo biri mu rukurikirane ko mu ntara zitandukanye z'igihugu wumva ngo hatuke isigaha wumva nakayanyurujwe awuzirengeyo giwe n'ibintu n'ukuri biteye umubabaro n'agahinda. Igihugu wumva baririmba iterambere wumva kubadimba kubahiriza agateka kazi na muntu rero umuntu agaca yibaza none umukozi wa leta arafite uburenganzira bwo kugaragaza ibyo asabwa n'amategeko y'akazi. Kuri uri kuraraba umukozi wa leta uko afashe ubu ngubu ugacuraba ukuntu ubuzima bw'igihugu imibereho umurundi abayeho mbe iduzwa ry'ibicanke biriya umushahara ahembwa by'ukuri hari isuza kumusahiriza mu muryango. Rero nk'abakozi ba leta kugaragara ati twebwe ku mpamvu n'izi ibyo kuri kuri n'ibintu bahara kuri n'amategeko tugaho kumva ngo iperereza iryo perereza rihari kugira ryubahiriza agateka ka filamu.
Ntiturerekana ingene aho gucungira umutekano inzego zari zibijejwe ari zo toteza abo zari zibijejwe gukingira
yaba igipolisi yaba mama nizo mbonera kuri wumva zigira mu ruhara ukumva uri kuramenazwa ukumva uri kurafatwa n'umuntu atabiri kubibona amategeko atana amatirikira afise n'ibintu mu buntu bidashobora gutaha nitubona intwaro ahantu ushaka kutugira kandi kuva itwara igihugu umugabo se dufite nta kindi ushyira imbere ku burezi bw'umuntu ishyira imbere y'iterabwoba dutwawe nko kumenaswa gusa ibintu bimwe umuntu adashobora gutahura je rero nk'urwaruka abarundi turakwiye kuba maso uko nimba uyu munsi natoye umuntu ngaha abarundi tukarera amaboko sinkubeshya tuzo ibintu tubona ngene bidushobora kubivamo rero ndahamagaye urwaruka abarundi ibintu tubyane birashoboka kuko mu gihe bafashe uyu bibaye ngombwa ntibamutware agiriki yagirizwa iki bamufatanye itonga ntibikwiye ko turera amaboko rero hagezeho abarundi guhaguruka duhaguruka by'ukuri tukagaruza uyu munezero satani yatunyaze waciyemo abagabo wumva ngo basize imana imbere umugabo ukabona amabi bakora ukabona kuroboreza gupfa abantu kwinjira cyane n'imana basenga by'ukuri mugabo akanatsinda n'iya mana yatwigisa nk'inkuru ya bujumbura ngo turonke ya kijambere izo n'imvugo zabanze nta ntatsiza rero nicyo gituma abarundi twova hasi tukabyara birashoboka.
Moi ari mu Bubiligi aribaza nimba amategeko mu Burundi ariho kugira ngo akurikizwe cyane ko hari inzego zirekuriwe kuyahonyanga.
Njyewe cyo Burundi zafite ibibazo ku buryo kitazi ngo dushobora kwigenza kuko biratangaje ingene ushobora gufata umuntu ukamufata nta mutahe umundaniye hanyuma no kumufata ukamufata nk'umunyonge. Ibyo ungandarikira ubwoba abantu babibona aho buteye ubwoba n'abandi banyagihugu basanzwe ku buryo ibintu byose bakora babikora na umutima udatekanye ugiye ku gisata cy'abaganga naho urumva bahungabirije agateka kabo hanyuma kandi baca bakora umutima utari mu nda kuko n'ubundi aguma avuga ati batwaye naka mbega njyewe ntacyo navuze ibyo ni njyewe. Usanga rero bakoze umutima utari mu nda haba mu gisata cy'ubuganga twibuke kuko ari igisata gihambaye ni igisata agakosa kose akantu kose wongera ko kwihenda ubuzima bw'umuntu buba bugiye mu kaga ni ukuvuga kwigenda mu gisata cy'ubuganga umuntu arapfuye umuntu aramerewe nabi umuntu ashobora gupfa umuntu ashobora kuba ikimuga n'ibindi byinshi ariko bituma cyari gisata ahubwo cyo kubungwabungwa neza ku buryo n'umuganga yakoze ikosa ibigo byose mu mategeko bakabanza kumureba akamutuma umurongoye akamubwira ababonye adahinduye bakamuzanira umutahe hanyuma bigaca mu nama n'ingingo ntibabafate nk'ibisuma ntibabafate nk'inkozi z'ikibi icyo gituma ahubwo n'umuganga yarafite agatima ko gukorera igihugu no kugaruka mu gihugu adashobora no kugaruka mu gihugu kuko birateye ubwoba hari ibyo bakoreye isahabu yaba abandi bariko barafunga yaba nk'uyu muvuge yuko ata n'ubugirengero ryiwe nkumva ko biteye ubwoba none turi mu ishyamba kuko mu ishyamba niho ibikoko bikora gutyo onu kiyakiri kikiri gikazikemire
moi ati ibyo abaganga bariko baragirirwa bizava bigira ingaruka mbi mu buryo butandukanye
ubwo nk'urwaruka ubwa mbere birateye agahinda binteye agahinda ndazi ingene abanyagihugu bagiye kumererwa nabi kuko ubwa mbere aho hantu hari abo baganga bose batandatu bagiye ni ukuvuga ubu hari ikinogo abanyagihugu ni bashaka bagwa mu mporero kandi amano mezi murazi yuko usanga hari indwara zitandukanye hari malariya n'izindi ndwara zose turaba rero nk'abaganga batanu bagiye ni ukuvuga nk'abantu bose bari ku marandevu ayo marandevu yose arahagarikwa birababaje cyane ndavuze n'amagambo y'ukuri yo gukoresha mugabo birateye agahinda abo bakozi b'iperereza bariko bigenza nk'inyamaswa bari bakwiye guca bugufi ibiti ariko biragenda neza bakabivugana n'abaturuguye amasendika y'abaganga ibiti ariko biragenda neza bakabivugana n'abaganga mbwa kandi n'igitangaje n'abo baganga nyine kuko nk'ibyo bintu ari ukongeza agasara numvise amatwi asumenenga bari bwanabishyikekaho kumbure bishyura inzego bari bakibihanahana k'ibyiyumviro babishyika amagupe watsapu ku buryo none nk'abo barimo baca badakorega abandi ibyo bavuze bibaza nk'uko ariko bigenda neza ese cyangwa ibya yezu nabo bizabahindukirira ego hari igihe kumbure baba banabyihenze ku muganda numvise yuko umenga baba barahanahanye ubutumwa muri gurupe ya watsapu ariko barumvikana ingene bosaba uwo mushahara babadogeza umushahara rero birateye ubwoba numvirije umukuru w'amasendika avuga yuko umuganga w'umujenerariste ahembwa amayero 65 iyo ashyize mu barundi ntashyire ibihumbi 500 umuganga adashyire ibihumbi 500 mu karere turimo naho bahembwa yarengayo wumva azoguma no mu Burundi ntibwo akora ko barabatumya ahubwo guhunga igihugu rwose none ry'abarundi badashobora guhugwa n'abandi kuko ariko bakora ibintu nka mwenibi umenyesha makuru ndabuze n'amagambo nkoresha mugabo na reka mbwire ko biteye
ikiganiro nundi afite ijambo Tao avuga ko
kwishyira no kwizana ku munyagihugu biva guhoraho agitutagomba ko bakubwira nawe ntukabikore abanyagihugu bakeneye umuco utari inyuma
ikiganiro nundi afite ijambo Tao ari mu Burundi avuga ko atabyishi byo bivugwa kwihagarika rya baganga ari kurindira ubutungane bugakora
ibyo nta wuzi twatwa ibyo gutuma bwo bufatwa nta wuzi njyana mbotsi mutekano cyangwa imbotsi keza ari cyo baba babiteka rero kurindira ubutungane hari igihe cyo buvuze ku rwego rw'abaganga nta wuzi gituma bwo iperereza ry'ubundi ryabafashe ntabwo byari byo ntabwo byari byo rero kurindira ubutungane hari icyo bapfutse ku hanyuma niho tukomeje ifite umuriro wapfuka
Jobar ari mu Burundi asaba abarongoye igihugu kuva mu mabanga yabo niba batagishoboye gutunganiriza abo bashinzwe
sinzavuga ati nakayobera abahinga nakayobera abahinga biramara naje birateye isoni ibiko biraba ku baganga muri kino gihe umuntu ashobora gushyikiriza ikiyumviro cyiwe kandi ngashyikirwa mu gwa neza ntihagire ingaruka iba ku muntu n'uwo muri kiwacu uyu munsi umuntu ahirahiriye agaterura akari ku mutima cyangwa agashyira icyumviro acayiruka kuko abantu bose mu kazi bashyira icyumviro mbere bakajya no mu ibarabara bakagira icyo bita manifestasiyo bagaterura icyumviro cyabo mu gwa neza ibacho babafata bajabiruka abakozi bose iyo hari kintu bakimabangamiye baradunani mu buryo bakajya mu ibarabara bakavuga ati ikintu cyemera igihe turashatse akabiganiro bakagira n'ibiganiro na leta leta ikabahamagara amasendika akabahamagara ubwo buyobozi mukabahamagara bukavuga ati ibintu twabikora ukunuku ariko iwacu siko biri izina kamaramaza n'igirigina iri iwacu icyo gisata cy'iperereza icyo gisata cy'igipolisi icyo gisata cy'igisirikare ibyo gikora ibintu bitabatazi uko bikorwa bakora ibintu bidakorwa bakora ibintu bitabaho ahubwo ibyo perereza n'icyo gipolisi n'icyo gisirikare bifasha abantu bashyikije icyumviro kubikora mu bugwaneza bakajya mu ibarabara bakavuga n'akazi karahagarikwa hanyuma leta ikategura ibiganiro ntabwo leta itegura gufata abo bantu nibafate umugabo gishabegeye ejo bizogaruka ko icyo gisa cy'umugabo n'igisata gikomeye n'igisata gihambaye tugasaba uwo mukuru w'igihugu niba noneho nta n'umukuru w'igihugu ahari nta mushikiranganji ahari nta kintu na kimwe kihari igihugu kitwara igihugu gitwarwa n'iperereza igihugu gitwarwa n'igipolisi ni ukuvuga umukuru w'igihugu ntazi iby'intwaro birereye kavuga ni abo baganga ariko baratotezwa nibabareke amakunga asigaye atu akarere kadutwinga gasigaye kavuga ati ibibera mu Burundi akamara amazi ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko ishobora nabisanga ishoboye umushikiranganji nk'abandi mu gihugu nibabise umushikiranganji wa mbere nabise kuko nta bihembwe bashobora gutwara
dusozerere kuri Loic ari mu Burundi atabaganga bari bakwiye gusubizwa mwidegenzo kugira ngo n'ibyahohana bihuke kandi bakanatunganirizwa mu byo basaba
nta kirenga ngo kababare kure murabona abaganga benshi baguma bahunga igihugu bajya gukorera mu bindi bihugu by'aka karere cyane bakajya mu za Buraya rero babaye bagashara gakwiye urabona amahera y'amarungi y'agaciro asigaye ameze nk'ibipapuro atakimarira umuntu nicyo gituma bari bakwiye kureka abaganga nabo bakeya bari basigaranye bakaguma ngaho kuko bakabandanya ibyo abaganga benshi bazogenda bahungire mu bindi bihugu ibyo barundi nitwe tuzogira ingorane yo kubura abatuvura bamwe twiyitutse kubera indwara abibaruka babura ukuntu bibaruka batangure gupfa ariko baribaruka kubera bajya baba ariko bibarutswa n'abantu batabimenyereye dukwe iyi leta nitezeje abanyagihugu itezeje abanyagihugu kuko bararushe kandi barushe kubera iyi leta haba ibintu byose bya nkenerwa byarabuze haba igitoro cyarabuze haba nta mazi tugira nta muyaga nkuba tugira ibintu byose indya zaratuhutse ibintu byose n'ibibazo muri iki gihugu nuko Evariste ndayishimiye aba yakunda abarundi niba Evariste ndayishimiye akunda abanyagihugu natanga imihoho n'uyu mugambwe wiwe ni ukuri ntutange imihoho kubera igihugu bakigejeje habi tubareke kwicana abanyagihugu bararoshe bararembye kubera ubukene
agateka kaciyo kageramiwe ni ngombwa tuvuge hajya umukuru kizira kumutuka ntikizira kumubwira ukuri ugakoresha igikenye uzo ugaragaze
ikiganiro ndafite ijambo niho kigarukiye cyashimikiye kuyagarikwa ry'abaganga batanu n'uwa gatandatu atawuramenya irengero ryiwe abo nabo bari ko bashaka gusaba ko umushahara wabo ukisununura ugaruka babona ko uwuseruye akamubakiye mu mutekano aho gutotezwa hoshigwa imbere ikiyago kugira ngo ingorane ziba ziriho zitorerwe umuti mwakoze mwese bakunzi ba radiyo Inzamba Gatera Kawe tubifurije kuroranirwa naho kurindi sango
cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba Agateka Kawe.